mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo Edeni ya Shetani bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2009 ukwezi k'umunani umwaka w'1965 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twunamika imitwe. Mana mukunzi turagukengurukiye kwaka karyo keza cyane ko kugaruka mu izina ry'umwami Yesu guhura n'umwami wacu, guhura n'umwasi wawe ngaha ku rubuga rw'intambara. Dufise ijambo kumwirukana hagati mu ihanga ryawe kugira ngo bashobore kubona ijoro. Mwami, umuco w'ubutumwa bwiza ndasenga kugira ngo usige umuti amaso yacu kugira ngo yugurukire ukuri ku buryo tuja kuva ngaha tuvuga mu mitima, tuti imitima yacu ntiyari kwiragurugumbira muri twe mu gihe yavugana natwe mu nzira, ukiza abarwaye n'abaremerewe, etera intege abayihebuye, duza ibiganza bidendemukiwe bitari bikibasha kuduga. Ese twohanga amaso kuza k'umwami Yesu, twizeye ko turi kuri hafi. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nimwicare. Ndaja kugerageza gucagagura muri iri joro kuko ndazi ko benshi mwaje muva mu bice bitandukanye by'igihugu kubw'igikorane canke bamwe muri mwebwe bagumye ngaha kubera ivyo, kandi bategerezwa gusubira inyuma kuko nkumbure bafise urugendo rwo gusubira inyuma. Kandi ndabashimiye muri iki gitondo nari nashatse kumviriza je ubwanje mwene data Neville, kandi naramwumvirije kenshi kandi nta gihe na kimwe ntamunezererwa. Ariko muri iki gitondo ubu butumwa bwaje mugiye, ndazi ko nari mfise uburongozi bw'umwami bwo kubwumviriza iki gitondo. Ni vyiza cane. Kandi ndabona impamvu abantu nabo bakunda kuza kumwumviriza, kandi kumwumviriza bizokwama bibagirira ikimazi. Ndabizi neza, nariko ndagerageza gushyira ku rutonde imibonano yanjye mwimwe uyu munsi muri iki gitondo kuri uyu muhinga mu ndacafise ahantu henshi ntegerezwa kuja. Kandi nanduko ndavyizeye ni yetiro igihe kimwe yabwiye Mose ati ivyo bintu birakurengeye, rero turafise bene data benshi baraho bo kwitaho ibibazo byanyu, kandi umwe wese muri abo yaremejwe, kandi n'ibintu byiza bitegerezwa rezwa kwitabwaho. Kandi ndaba himirije kwitura umwungere wacu canke mwene data mane n'abandi bakozi b'Imana dusangiye kwizera kwacu bari ngaha. Murashobora kubitura bazobabwira neza na neza ibyo mutegerezwa gukora. Abantu bamwe abana babo okurongora na kutaroranye canke ibintu bitameze neza, kandi abo bagabo bashobora kubafasha nyene cyo kimwe n'uwari we wese kuko ari abakozi ba Kristo. Rero mubiture, kandi ndazi ntakekeranya ko bazobaha imfashanyo mukeneye. Sinshobora vyose ni byinshi cyane, ahantu hose uca biguma birundana bigerekerana. Murabona kandi ubu nshaka akubira aba byose ariko ntushobora kubikora. Ariko ngo umanze nsenga kw'Imana ubu muri iri joro. Dushaka ko tuca mu byanditswe, kandi dusome igice cyo mu byanditswe mu itanguro igice cya gatatu, kandi dusubire gusa gatoye mu bintu bimwe twari twavuze mu bihe biheze. Kandi turabe nitwava hano namba umwami Yesu ya toba yatwongerereje bike byo kutwari tuzi. Ndasenga ko aja kubikora. Inzoka yarusha ubugungi koko byose byo mu ijambo uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbega nibyo ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Umugore yishyura iyo nzoka ati by'Imana ibyama ku biti muri iri tongo twemerewe kubirya, ko ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'iby'Imana yatubujije ngo ntitubirye ko cyangwa tunabikora ko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza. Mukamera nk'imwe nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuza, kimenyesha ubwenge yamura kuvyo cambye arabirya. Hako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya.
She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat.
Amaso yabo bompa arihweza bamenya yuko bagenda amenya badandikanya ibibabi by'imisuko n'ibironkera mu ducocerwa. umwami yongerezi miheza giro yiwe kugisoma kijambo ryiwe ubu muri iri joro nifuza gufata igisomwa kivuye muri ibyo hanyuma ndashite Edeni ya Shetani nimvuga ikomeye cyane ngo Edeni ya Shetani bishaka gusa n'ibyo kuri wa munsi w'iyinga mu ijoro ndibazaho nababwira hano kubyerekeye akayungiro k'umuntu yiyumvira n'ukuryoherwa kuwera kandi rimwe na rimwe ayo majambo akomeye atuzana ku kintu kinaka bituma twiga bikabasunikira gusoma ijambo kandi ibyo nibyo nshaka ku ikoraniro ryanje ryose rikora umuntu ntazotungwa n'umutima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana rero musoma ijambo muryige kandi muryige n'amaso y'Imana kugira ngo rihe ugutaura kwanyu ku bwenge bw'ubuntu twotegerejwe kubaho muri iki gihe ubu akuza hano muri iri joro kugira ngo mvugane namwe gusa ndababwire nti emwe noshoboye gukora iki canke kiriya ndakunda kuvugana n'abantu nk'uko no kwifuje no gutahana n'umwe wese muri mwebwe muri iri joro nda Imana irazi kwivya rukuri no kwifuje gutahana n'umwe wese muri mwebwe kandi tugasangira ibyo kurya byo mu gitondo kandi tukajana guhiga inkezi ejo kumuhinga mu murabona no kwifuje gukora ivyo ariko sinshobora kubikora kandi no kwifuje kuja muhira maze nkiye carira kandi nkavugana namwe nkicara ku muryango igikorane giheze maze nkavugana namwe akanya tukavugana kuvyerekeye imibereho yanyu no kuvyerekeye Imana no kunze gukora ivyo bagabo namwe bagore muri ngaha Imana irazi ko no kunze gukora ivyo ariko sinshobora kubikora murabona hari ugusunikirwa hana hariya kugi no kugira uruhagarara kandi muri iki gihe cy'uruhagarara kandi ndi umuntu agira uruhagarara je uganje uyu munsi ndafata ingingo ku kintu kinaka ntegerezwa nyine kugikora hanyuma bukeye bigaca bimba kure kuma miliyoni y'ibirometero hari kintu kintu naka cavyitambitsemo cakoze ikina kiriya kandi bakagufata umwanya ugerageza kugumya umutima hamwe ariko intumbero yanje nyamukuru no kwigisha ubutumwa bwiza biciye mu ishengero kandi ngakora ivyo nshoboye byose kugira ngo nubahirize Yesu Kristo muri iki gihe igihe ndi ngaha ku isi igihe nsigaje kubaho ku isi naje kugerageza kubabwira ikintu kimwe mwashobora kubaho mfasha ikintu kinaka nize maze gutahura muhira muri iki gitondo mbe noshobora kuvuga iki muri iri joro ga mwami nshobora gufasha abo bantu numvirije burya butumwa buhambaye bwo muri iki gitondo ku mwene data neviri yaduhaye mwene da bwerekeye niyumviriye ko bwari buteye igo mu kuntu yavuze hariya ati muganga araja gutora ingwara ariko urya muntu azazanye isahani yuzuye inshinge ni watera urushinge rero nasanze byukuri ari mvugo nyayi ryoshe navyiyumviriye ko serumi ndwari maze kumenyekana rero ico ni kintu ciza cane nashaka kubabwira ikintu kimwe kubazanira umuco wo kwisezerano ry'Imana byo muri iki gihe murabona ikintu atari kintu kinaka wundi yabaye mu kindi gihe ariko ikintu kandi gihe ivyo bintu ni vyiza cane biradushikira twese kuvuga ivyo bintu ariko niyumviriye ko nogerageza nisunda ivyanditswe nanditse ngako nobaho umuco wo kumenya ndaba gegire umusirikare mwiza kuruta kurubuga muri ko murarwana ko muri iki gihe kugira ngo mwige ubuhinga bwo nabwo n'umwasi kugira mushobore kuzibira ikintu cyose imbere yo kuko kibashikira murabona icyo ni ikintu nyamukuru ni kwiga kuzibukira ingumu ko mushobora kose rero muze turabu kuri iki gihambaye mu minota mike y'umunsi uhambaye cyane wuzuye ibya uwo tubaye mu sinibaza ko higeze kuba igihe twigeze gusoma kubaho muri kahise harabaye iminsi ihambaye kurusha y'uguhamwa igihe abana b'Imana bicwa ahantu hose ariko tubona uruhendo rw'umasi twigeze tubona na rimwe igihe nk'iki turiko turaba n'igihe cy'uburiganya n'uruhendo birengeje kandi iyo mbonye ibyo bizana ikiko umukristo ategerezwa kuba amaso muri iki gihe gusumba uko yigeze kubikora mu kindi gihe icyo ari cyo cyose rero dusubiye inyuma mu minsi ya guhamwa i Roma ku ishengero umukristo akoze ikosa bamujyana mu rubuga runini bagaca bamugaburira intambwe cyangwa ikintu nk'iki iyo bamenye ko ari umukristo kubera igishinga ntayo cyari ku bugingo bwiwe bwaba bukijijwe kuko yari uwizera Imana afise ukwizera kutagira agasembwa kandi kutavanze kandi akanezererezwa no gufatanya igishinga na yiciwe n'amaraso yewe mu gihe imitsi yiwe yava canke ugushishagurwa k'umubiri wiwe amaraso yaseseka yaraduzijwe afise ukwizera kukura avuga ati niwakira impemu yanje mwami Yesu ariko ubu uburiganya bwo mu rwanizi ubu butumwa abantu bizera ko ari abakristo mu gihe atari bo nuko bimeze ntutegerezwa gufatanya n'igihe cy'uburiganya burengeje gusumba ico gyawo wategerezwa guheba ubutima bwawe bugafatanya n'igishinga ntahe cyawo mu rwanizi yaratetse imitego yose y'uburiganya shoboye kugira ngo numubeshi kandi Yesu yaratubwiye muri Matayo 20 iki giye turimo kizoba kimeze giye cy'uruhendo rukabije kitigeze kiba kirengeye cyane ku buryo coje imije n'abatoranijwe n'iyamani yabavyoshoboka ko mu rwanizi abazimitse ubumumaze ubumuze tugereranye ivyanditswe bimwe bimwe cyangwa ubuvugishwa bwavuzwe muri Bibiliya bwo muri iki giye kandi tubigereranye n'igihe turiko turabamwe ubu muri Timoteyo waga biri gice cya gatatu kuhiga umuvugishwa yavuze ati muri iyi minsi abantu bazoba birarira bibona bakunda ibibahimbara bakaburitushi bakabirutisha Imana ubu bigereranya akanya gatoye konyene tuta turabivuga gusa mu ncamake kuko nta mwanya munini dufise wo kubi ese sangura byose nkuko twotegerejwe kubikora roko nukubica ku masonga gusa ku buryo mushobora kubibona nimwashika muhira muze mukavyiga birarira bibona bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana banka kuzura baremeye ntanya batigarura kandi badakunda ivyiza ubumwemu yaravuze atomoye ku ivyo bintu bizoba biriho mu minsi ya nyuma ni muri iyi minsi ubuvugishwa bavuze ko ubu turasoma kandi mu byahishuro Yohani igice cya 14 byahishuro Yohani igice cya 3 murongo wa 14 bambi igice cy'ishengero rya Laodikia uku ni ishengero rizoba rimeze muri iki gice cya nyuma kandi rizoba bivugwa ko rizoba ryicaye nk'umupfakazi kandi ridakenye ikintu na kimwe ryarya ryiritunze rirushirijaho kurunda ibintu kandi ritazi ko ari bake bkenye ari batindi bafutanye impumyi bagenda amenya kandi batabizi rero mwibuka ariko arababwira ishengero ry'iki gihe bafutanye impumyi bagenda amenya kandi nabyo bazi ryungane rya nyuma ijambo rya nyuma nibyo ribituma biba ibishimshimura cyane biyumvira ko buzuye mwemu neza bariteguye bose igihe cy'ishengero rya Laodikia n'igihe cy'ishengero rya Pentecote kuko n'igihe cya nyuma cy'ishengero riteri yarafise ubutumwa bw'iwe Wesley yarafise ubutumwa bw'iwe na Pentecote yarifise ubutumwa bwabo ivyongeye bivugwa ko kubera kuri akazuyazi nkubire canke ngo ukonje ibishobisho vyo hanze gufata ubutumwa bwiza mu buryo bw'ubwenge akubera yavuze ati umeze gutyo nzokudahwa mu kanwa kanje mu yandi majambo biramurwaza kubona ishengero rimeze uko kandi mwibuke baramuhindiye hanze kandi yari nyuma y'ishengero agerageza gusubira kwinjira muri ico gihe cy'ishengero rya Laodikia giteye ubwoba Imana yiyi kigihe umuntu asengwa muri iyi si iki gihe ni Satani kandi abantu bibaza ko basenga Satani ariko ni Satani yishushanya we nyene nk'ishengero murabona nk'ishengero basenga Satani biyumvira ko bariko barasenga Imana biciye mu ishengero ariko muri ubwo buryo Satani yabikoze yo muvuga muti ariko ndindira gatoya twigisha ijambo dusubiza amaso ngaha mu gisomwa canje ijoro Satani niwe yigishije ijambo epfo ubwa mbere ati Imana yavuze murabona nimugutanga isiguro itariyo y'igice cy'ivyanditswe kijanye n'uyu munsi azokumenyesha ko ivyo Yesu yakora vyose vyari vyiza ku buryo butunganya azokumenyesha ko ivyo Mose yakora vyose vyiza ku buryo butunganya ariko niwaza n'amasezerano batanze muri iki gihe aho rero ivyo nibijanye n'ikindi gihe ivyo nivyo vyonyana ategerezwa gukora gutuma abantu bizera muri ubwo buryo nta kindi kuko ntushobora gukura ku ijambo cyangwa wongere ko ariko nibyo akora abantu basenga Satani batabizi biyumvira ko bariko barasenga Imana nk'uko twagabishijwe n'ubuvugishwa mu Bitesalonike ba kabiri ibyo tubisome ngaha Bitesalonike ba kabiri igice cya kabiri muze tubisome gusa kanya gato namba mushobora hata kwatora ubunyene bifuza kubisoma neza na neza nizera ko ari mu Bitesalonike ba kabiri ndafise icyanditswe ngaha mu cyetu cya kabiri turabinginga bene data kubwozi kuzoza ku mwami Yesu no kuzokoranirizwa kuri we kwacu rero murabona kuza ku mwami no gukoranirizwa kuri we nk'uko Imana izokoranya abantu bayo mu minsi ya nyuma ugukorana kw'abantu ku mwami atari ku ishengero ku mwami ukoranirizwa hamwe kuri we nimushoke munyiganyiga ngo mugwe mugwe gihumura canke ngo muhagarike imitima nicete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe yuko umunsi w'umwami uhejeje gushika nihagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwa kureka imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu w'umugararije atarahishurwa umuntu w'umugararije itegereza uwari w'ubu ni wa mwana wo kuranduka uwo yari Yuda murabona umurwanizi yishyira hejuru yishitwa imana cyose cyangwa igisengwa nuzwa zo kwicara mu rusengero rw'imana yiyerekane ngo ni imana uruhendo rw'ishengero muri iki gihe muraba umwana wo kuranduka umurwanizi umwana wo kuranduka umurwanitsi rera abantu basenga satani muri iki gihe biyumvira ko bariko barasenga imana ariko baramusenga biciye muri nemera madini yashinzwe n'abantu nemera zishira abantu neza na neza mu ruhendo rukomeye isi itigeze imenya naho ijambo ry'imana ryasezeranywe muri iki gihe ryo kwigishwa kandi rikagaragazwa ukungana gute bazobandanya kutaryizera ntibazoryizera none ni kuki turibaza igituma mbega ni kuki batazoryizera imana ivuze ko izokora ikintu kinaka kandi kagikora kandi baracyagitera umugongo bagaca bacigicira kure nyene nk'uko Eva yari azi icyo imana yari yavuze imana yagikoyo gikoze ariko yagiteye umugongo yumviriza icyo yategerezwa kuvuga mwibuke vyonyene mu bindi bihe yabyamye iminsi yose aricyo kimwe mbega mu gihe icyo aricyo cyose satani yamye iminsi yose sagerageza ko none ijambo ry'imana ryerekana ku bantu ko mu buryo batuma baraba ikindi gihe kinaka muraba igihe Yesu yaza murabona satani yari mu rurya mu kubabigisha b'abayuda n'abigisha b'abahereza bagerageza kubabwira ngo bagume ibyagezwe bya Mose mu gihe ijambo bwaryo ryavuga ko muri icyo gihe umwana w'umuntu azohishurwa murabona yuko azokwihishura ubwiwe rero baragerageza uko bashoboye kose kubagumiza akuba banyedini no gutsimba tara kuvyagezwe vya Mose murabona ivyo bakora iyo yakora yagerageza kubabwira ati kirya gice c'ijambo vyukuri nica ariko uyu munsi si wa wundi murabona ukuntara umubeshi vyukuri niki gihe c'uruhendo vyarabaye kandi n'ubu ni uko satana aratsimba tara za ubwami bwiwe mwisi niyo mpamvu neza na neza akora ivyo kuko ashaka gutsimba taza ubwami bwiwe yiharije nk'umugwagwiza atunga atari umukristo azokora ivyo ashoboye vyose kugira ngo akwereke ikintu mu buryo butari bwo namba afise intumbero n'inyungu yiwe bwite yo gukoresha ibyo yo guguta umubona icukundi azokwereka ikintu cyose ashoboye kandi agushire kure y'ukuri kwabyo kuko ata babaye ibyiwe gusa uko yobesha canke yibuka ariko kose n'ibindi nk'ibyo afise inyungu abikuramo niyo mpamvu satani yakoze ibi kandi yabikoze akibicishije mu gukora ko kuvuga ubutumwa nk'uko imana yasezeranye ko azobikora rero yatanguye mu ruhendo rw'idini muri Edeni kandi kuvubwo yarabandanije ese mu buryo bwo kwegeranya umugwi w'abakominista abakominista ntaho bahuriye n'ibi nishengero nibyo mutegerezwa kwitegereza murabona asesasasa abakominista bazohenda batoranijwe nishengero izohenda batoranijwe murabona ese abakominista turazi ko bahakana imana kandi n'abantu kristo by'ukuri niko bari mu gihagararo cawo ariko s'abantu kristo antikristo n'umunyedini n'umunyedini cyane kandi ashobora kukubwira icyanditswe kandi akakikwereka ku buryo bugaragara kandi satani niko yakoze hari inyuma mu ntango yasubiriye ikintu cyose neza ati imana yavuze iti ntimuzorye igiti cyose cyo mu itongo murabona yarisubiyemo neza cyane yavuze ati ego dushobora kurya ku biti byose byo mu itongo ariko hari igiti kiri hagati mu itongo n'icyo imana yabuze ngo ntiturye ko habe no kugikora ko kuko umunsi tuzobikora uwo munsi twoca dupfa yavuze ati habe n'intete ntimuzopfa ariko reka ndakubwira impamvu imana yavuze ibintu kubera murabona ubu ni gute yavuze ku kikuri murabona yavuze ati bizokugurura amaso yanyu kandi bizotuma mumenya icyiza n'ikibi muzoca mumera nk'imana nimwashobora kubikora nibyo nyine ashaka gukora kandi ni bya bindi nyine ariko agera ageza gukora umuntu munsi harabaye uruhendo mu gusenga akuva mu ntango muri Edeni kandi kuvugo yagumye gutyo mu gihe cya Adamu rwari uruhendo mugiye cano warwara uruhendo mugiye cha Yesu nuko nyene kandi nuko nyene mu buryo bumwe uruhendo mu gusenga ubu rero turabona ku isi igihe Imana yayigenzura ubu rero igihe Imana yayigenzura yara ayifise ububasha bwiwe rero igihe Satani yayifata mu minwe mu guhakana ijambo ry'Imana Imana igihe kimwe yarifise isi munsi ububasha bwayo yayishize mu nkingi yayo yarayishitseho bituma ikora yakoze ikintu cyose yarafise ububasha bwiwe ubu rero turaja kugereranya ivyo nigihe Satani yaramaze kuyigira ku bubasha bwiwe rero Imana ya yifashe imyaka igihumbi ibihumbi bitandatu ntivyamusaba ico gihe cyose ariko yayifashe ico gihe imyaka ibihumbi bitandatu kuko twigishijwe ko umunsi umwe mwicurungana n'imyaka igihumbi ku isi rero Imana yayao yubatse isi iminsi itandatu rero Imana yakoresheje imyaka ibihumbi bitandatu kugira ngo ayishireho ayitereko imbuto nziza kandi byose ngo vyamuka ubwoko bwavyo buri kintu cyose gitegerezwa kwa ukubwoko bwacu buri imbuto zoyiwe zose ari nziza kandi zitegerezwa kwa ukubwoko bwacu buri Imana yafashe imyaka ibihumbi bitandatu amaherezo igihe yaramaze gukora ivyo byose kandi amaherezo icicaro gikuru cisi yagishize mu kibanza giteye igomwe giherereye mu buseruko bwa Eden citwa itongo rya Eden Imana yashize icicaro gikuru cisi mu itongo rya Eden muri Egiputa neza na neza mu buseruko bushira mu mpera y'itongo niho hari icicaro gikuru kandi nkuganza ho hantu yashitse umuhungu wayo hamwe n'umukenyezi w'umuhungu wiwe akugira ngo baganze ivyo byose uko nukuri nivyo Imana yakoze yabashizeho ngo baganze byose bashobora kuvugana n'umuyaga kandi ugaca uhagarika guhuhuta bashobora kubwira igiti kigaca kiva aho kikaja hariya intambwe n'imbwebwe byarisha hamwe kandi umwagazi w'intambwe ukaryama hamwe navyo nta kibi cabaho yaramahora nengesereye byari byari tutse rinengesereye byose byaro kunengeseraho n'igihe Imana yari yifise ku bwasha bwayo kandi ya itegereze yarafise yara afisi yisi yiwe yari yakoze mu buryo bwose bigenda neza yari yakoze mu buryo byose bitera imbere byose vyamya ibitegwa nta na kimwe cyapfa nta na kimwe cononekara nta na kimwe cyatakara nta na kimwe akwaro kunengesera konyene kandi hejuru y'ibyo yahaye abana biwe bakundwa umuhungu wiwe n'umukobwa wiwe umugabo n'umugore we kuyiganza Imana yarinezerewe cyane ica iraruhuka ku bikorwa byayo byose ku munsi ugirindwi kandi yarejeje uwo munsi ugirindwa ugira isabato yiwe nuko rero Imana yarihweje ivyo byose amaze imyaka ibihumbi bitandatu ayibumbabumba kandi ayitegura arema ivyo byose yaratugije imisozi aca akora ibirunga biterera hejuru iyo misozi n'ivyo bintu byose byakozwe n'ibirunga bicira umuriro yarayumba mishije kandi byose byari nkuko yari yabitungarije kandi harahantu hateye igomwe nta kintu cyari kimeze nkayo paradisi hambaye y'Imana navyo n'ivyo bikoko binini bita dori noserose n'ibindi nk'ivyo bikagenda genda n'ibindi bikoko bihambaye nta gukara kwari kuri ivyo byari iteye gusa nk'utwana tw'utujya nta kibintu byari bifise nta ndwara nta mubabaro nta numugera w'indwara ku isi yo mbega hantu ibinyoni binini byaraguruka biva ku biti bija ku bindi Adamu yashobora kuzihamagara mu mazina ya Zotane ashobora kugurukira ku biti byiwe kandi zikamukurikira kandi yo mbega ahantu hateye igomwe Imana yarifise aca rera akora umwe mu bice byiwe amukuye mu mubiri wiwe bwite Imana yarifise ibiyigitse mu mubiri wayo akarorero uri gice caso kandi uravye wari muri sogokuru wa sogokuru wa sogokuru wawe ariko muri ivyo tuvuge turaja gushimikira kuri wewe naso rero nta kintu na kimwe waruzaho wari muri so urubuto rwo ubuzima ruva ku mugabo umugabo afise akarema ngingo k'amaraso umugore afise akarema ngingo umugore afise irigya rero na kandi n'akarema ngingo k'amaraso kabitse ubuzima rero mu gihe wari muri so mu by'ukuri nta na kimwe wari uzi kuri ibyo ariko ntibikubuza ko ubumenyi n'ijambo ry'Imana byemeza ko wari muri so gusa ntabyo wari uzi ariko so yarifuza cyane kukumenya rero hamwe n'ubumwe bwo gufatanya na nyoko rero byacitse bituma asa kumenya ubu rero uri gice caso usa nawe kandi ufise ibihimba by'umubiri bisa n'ibyaso rero nuko Imana yari imeze mbere na mbere umuhungu umuhungu wese w'Imana n'umukobwa wese w'Imana bari mu mana mbere na mbere ntabyo wibuka ubariko niho wari yarabizi kandi yashaka ubariko niho wari uri yara abizi kandi yashaka kuhinduka uko mu buryo ushobora kugira imigenderanire na kuvugana no kugukundana kukuramutsa ntushaka ku muhungu wawe bwite sumunsi uhambayo umuhungu wawe ashobora kuza muhira kicara akumeza iya garutse avuye ku rubuga rw'intambara cyane ikindi kintu yuzuye inkovu ukuntu uzotegura ibifungurwa zobaga yanyane nutse cyane ikindi kintu ucumutekera n'umubiri n'amaraso byawe bwite kandi yari muri wewe ntiwari bwa mumenya ariko waruzi ko ari hariya kandi Imana yaritsi yuko tuzoba turi ngaho ariko rero yadushitse mu mubiri kugira ngo atugiriranire imigenderanire mu kugiriranire imigenderanire yahindutse umwe nkatwe igihe yahinduka Yesu Kristo umwana w'Imana ubwayo kunengesera ko kugaragara ku Imana rero yari ntambuko intumbero y'Imana kugaragaza ibigize mu gufatanya kwa bene data igihe nari muri data nta kintu na kimwe nari nzi kuri ibyo ariko igihe nacika umwana wiwe mwaze kuvyarwa nawe mu nari mu bimugize igice cya data rero uri igice cyazo kandi nk'abana b'Imana muri igice cyo mubigite Imana cari muri we cyambaye umubiri nk'uko yambaye umubiri ku buryo dushobora gufatanya abana bariya nk'umuryango w'Imana ku isi kandi iyo niyo yari intumbero y'Imana mbere na mbere yo gushingana ivyo ni by'Imana yashaka mbere na mbere yari afise ikintu cyose munsi y'ububasha bwiwe yashize umuto umuntu mwitongo rya Edeni kandi uguhitamo yavuze ati mwana wanje ni byawe mbega hantu heza Imana yaranezerewe cyane gushikaho yagiye kuruhuka ibikorwa byayo byose ntagihiti na kimwe camera mahwa n'ibitovu ntankere zigera zimera ku giti kiri kwa mahwa ikintu cyose cyari gitunganye imbuto zose zitunganye ikintu cyose cyari mu buryo butunganye rero igihe yaragiye kuruhuka umwansi wiwe yarinjiye arasuba asoboka n'uruhendo rwiwaca afataranyiganza mu guha abana biwe insiguro inyuranye n'integuro yiwe mu gihe yari yarashize icyizere mu mwana wiwe bwite nk'uko mushize icyizere mu mukobwa wanyu iyo asohokanye n'umugabo kumugoroba agashira icyizere mu muhungu iyo asohokanye n'umuhungu anywa inzoga cyangwa umuhungu anywa itabi murabona yashize icyizere mu muhungu wiwe ako ta ibikibi ko atakibi yakora ko azogumara umwitigirwa ku majambo ye ari ku mwazi yinjiye asoboka nkaka agahungu kuburiganya kimishatsi yagayaga kasohokana n'umukobwa wawe kandi kakigenza nabo bwako canke umugore yasohokana n'umuhungu wiwe wawe n'ibindi biye murabona yinjiye asohoka umwazi w'Imana yinjiye asoboka mazaca asigura nabi jambo ubu ni muri uku kugagwa yigaruriye kandi yegukira itongo rya Eden ubwiwe yararyigaruriye ubu rero yagize imyaka 600 byo kuganza n'uruhendahenda abana b'Imana nk'uko yabikoze ico gihe kuko bari bahawe uburenganzira bwo guhitamwo bwo gukora mu buryo bwose bifuza yari yizeye ko bazokwigenza neza canke yizigiye ko bazokwigenza neza ariko ntibakoze neza kandi bagurishije ivyo kubatsamuragwa nk'uko Yesu yabikoze kubera iyisi kandi Satani yarayitsindiye acara yegukira kandi yaronse imyaka 600 byo kubaka Edeni yiwe nk'uko Imana yafashe imyaka 600 yo gutunganya Edeni yiwe kandi akoresheje uruhendo rw'icambo canke n'abantu yubatse Edeni yiwe ku isi mucaha Edeni y'Imana yari yubatse mu bugororotsi Edeni ya Satani yubatse muca kuko Satani ari ca Imana n'ukugororoka kandi ubwami bw'Imana bwari bwubatswe mu bugororotsi n'amahoro n'ubuzima akandi inyubako ya Satani ari iri mu cyaha cy'idini mwitegereze ukuntu ahenda n'uruhendo rwiwe nk'uko yavuze ko azobikora yarasezeranye ko azokora ibyo hari uwarazi ibyo muze tuzingurure muri Yesaya namba mushaka bimwe muri ibyo byanditswe nama ndibaza ko ntegerezwa kuvuga byinshi muri ibyo muze tuzingurure muri Yesaya igice cya 14 gato kandi turabe gusa icyo Satani yavuze hano akanya gato muri Yesaya 14 turabisoma duce twitegereze icyo umuntu yakoze dutanguriye ku murongo 12 ewe kuntu koro tuvuye kwijuru wanyenyeri yo mu rubungubungu we wa mwana w'umutwenzewe ingene uciwe ugashika hasi we watsinda amahanga wari waribwiye mu mutima uti nzoduga nje mwijuru nkuzi ingoma yanjye isumba inyenyeri z'Imana uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera yiburaruko uti nzoduga ndegaho ibicu bigarukira nzoba nk'isumba vyose Rero kerera nyibihamno hamwe nibindi byanditswe byacu hariya mu Bitesalonike mu kanyaga heza ukuntu yavuze ati yicaye mu rusengero rw'Imana yishira hejuru icyitwa Imana cyose kugira ngo nk'Imana sengwe nk'Imana ku isi. Hari Imana yo kuri iyi si nk'uko nabigishije ku munsi w'iyinguheze nguyu ari hano uyu munsi mu ruhende igihe cy'igihemu igihe giteye ubwoba turiko turabamwo n'igihe cy'ubwiza gusumba ibindi bihe kuko turegereje yanganji hambaye y'imyaka igihumbi ubugira kandi turegereje ya Edeni ubugira kandi ariko ubunyene muri iki gihe uruhende rwose n'uburyo bwose yigeze gukoresha byamu ashoboje guhenda yarabishitse hamwe kandi yihizina nkomezi nguwo rero nk'Imana kandi yishitse mu kibanza cy'Imana umusenzi kandi ashobora kuvuga icyanditswe neza na neza nk'uko Satani yabikoze muri Eva mu itongo rya Edeni ariko ugukura ku igice kimwe kuri ryo nico tegerezwa gukora guca icanzo aho inyigisho z'ubuzimira z'ubumana z'ubumugwanizi zishobora kwinjira nk'aka kayungiro k'umuntu yumvira twamye tuvuga ko wa mugoroba wundi rero yavuze ko azishyira hejuru y'ibintu byose azoduga hejuru y'ibicu n'inyenyeri kandi azicara harya nk'Imana kandi azoba ari hejuru y'isumba byose kandi yarabishoboye mu gushyira mu ngiro ibyo yari yavuze nta nkeka yari bishoboye cyane gushyira mu ngiro ibyo yari yavutse rero mu bihe byose abantu baramuretse aratitura acishije mu nsiguro ziwe ijambo ry'Imana ryarasezeranywe muri icyo gihe ne uko neza na neza yakoze mu bihe byose yararitituye acishije mu nsiguro ziwe mu gihe cya Nowa yarasiguye ko bidashoboka ko imvura yogwa ipfuye mu ijuru kuko atamvura iri hariya hejuru ubutumwa bwiwe buhambaye bw'ubumenyi yigishije mu itongo rya Edeni yashobora kurungika ibikoresho ku kwezi kandi akameza kwakemeza ko atabukanye buri hariya hejuru ariko Imana yavuze ko hazotse imvura ariko Satani yaratsinzwe aroga ibyiyumviro by'abantu abicisha mu bushakashatsi bw'ubumenyi ati ntibizokoreka ariko byarabaye Imana yavuze ko bizoba kandi byarabaye yarabi koze rero mu gihe cya Yesu yakoze ico kintu kimwe yara rotse ivyumviro vyabo kandi mu ruhendo murabona gusigura nabi jambo namba uri umwana w'Imana rero kora ko buryo mbona ko ari ibyo Yesu ntiyamukoreye iby'ubugugu ntiyigeze abikora Imana si kigugu kigugu ntiyageragezwa kwishura ibyo ari byo byose Satani yibaza ko yakoze gusa Yesu yavuze ati handitswe ngo ntuzobaho umuntu ntazotungwa n'umutima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana murabona ntiyategerezwa gukora ibyo bugugu kuberawe ntiyategerezwa gukora umukate yashobora kubikora ariko yari kuba yumvira icyo umurwanizi rero ntiyategerezwa kumvira icyo umurwanizi kandi rero n'icyaha cy'idini nka mbere na mbere cy'uruhendo rw'isi byitegereza ubu si cyaha gishaje gisanzwe cya minsi yose cyo gusamba na cyo kuboregwa cyo kurahira izina ry'Imana ubusa si byo oya nimwibuke mu myaka iheze benshi muri mwebwe abakera muribuka bwa butumwa nigishije kuri ibizazane byo ku munsi w'amateka Maraya ntazoba barahariya arazi ariko araja imboregwa ntizoba barahariya umutandaza w'inzoga umukinyi wa kamari umubeshi gisuma ntibazoba barari kurya muntu yiyumvira ko agororotse ngaho niho hari uguhembe mukirwa n'uwo muntu yavuze yaje apfuka ati mwami mbega sinavuze ubutumwa mwizira sinirukanye amadayimoni mu izina ryawe Yesu yavuze ati mvi imbere yanje we ukora ibizira sinigeze ndakumenya nguwo uguhemukirwa murabona urwo ruhembe ivyo nivyo namaho niho bantahura nabi cyane suku nshaka kugira ubu dasa sinshaka kugira ubudasa ariko ntegerezwa kuba umunyakuri mfise ubutumwa kandi ubwo butegerezwa gushikira abantu bituma butahurika nabi cyane rwose mu bantu biyumvira yuko ngwanya abantu bose bazi gusa nuko mfatanije n'abantu bose kandi ngerageza uko nshoboye kugira ndabazanira ikirukuri neza na neza nk'uko vyashitse ku munsi wanje kandi uko vyandimbiri muri Bibiliya ngaha kandi Imana iremeza yuko ivyo ari ukuri rero nta kindi gishobora gukora ku bwavyo rero barakuraba canke ntibakuraba murabona ntibashaka kukuraba kuko bamaze kugurisha ubusa muragwa bwabo bw'idinirina kidinirina akugerageza ubusa muragwa bwabo gushika mu ijuru bishimikije iby'idinirina karya atunganijwe n'abantu kandi Satani ni wabereye umuntu ikintu cyose muri iby'Imana ntiyigeze igira idinirina itunganijwe n'abantu ntiyigeze irigira kandi bagurisha kuri ibyo abo aho boba umugwi w'abantu basobanura ijambo bakavuga ngo risigura iki kandi risigura kiri Imana nta busobanuzi ikeneye risobanura ryaryo ni bwayo nikene wundi muntu numwe wo kugibigirira ingene ibikorira hejuru ya byose yaravuze ingene yo bikoze kandi ni mu buri ubwo buryo itegerezwa kugumya ijambo rya igihe yavuga iti ibi bimenyetso bizokurikira bizera nico nyene yashaka kuvuga ico yavuze coze coshitse yavuze ko kizoshika mu minsi ya nyuma yuko izokora ikintu kinaka rero yaragikoze ntitegerezwa kuba umuntu numwe kubaza umuntu numwe ko igihe kigeze cyangwa kitageze irazi igihe icarico ni integuri yariyo rero satani uyu mumbeshi nkuko yivuga muri Matayo 24:24 n'uruhendo rwinshi cyane rero turabona yuko kubye integuro ziwe z'ubutumwa bw'ubumenyi ndero nziza kurusha urutonde rwo hejuru kurusha iterambere ni bindi yararoza abantu bashaka gukorera imana abashikana kukwizera ikinyoma ciwe Eva ntiyashaka kubikora ariko yaramweretse ingene byari iby'ubwenge kurusha ntiyarabizi yashatse kumenya ntiyabitahuye ariko yashatse gutahura kandi imana yamubwiye ngo ntagerageze gutahura noshobora gute gutahura ikintu na kimwe muri ibi bintu sinshobora kubitahura ndabyizera sintegerezwa kubitaho imana no kwizera zo gutahura twizera gusa ibyo yavuze rero mugereranye deni y'Imana n'iya Satani ubinyuma y'imyaka 2600 vyukono n'isiguro y'ijambo ry'Imana ryasezeranye kuri iki gihe reka tubigereranye ubu maze turabaho tugeze nk'uko yabigiriye ishengero mu gihe cya Kristo muri Yesu agerageza kubuza abana b'Imana bintungane kumenya ukuri ivyo ni by'Imana Imana yashatse yashize abana bayo ngaha ibiyizi ibigize byayo ngo bakorane nayo bumvirize ijambo ryayo mbega byogenda gute iyaba sakubwiye akandi uri umwana w'umwizigirwa maze akakubwira ati mwananje ntuje murarya amazi hariya koga kuko hari ngona murarya amazi hanyuma umuntu akaza akavuga ati atankeka amazi meza nkarya nta ngona zirimo rero ninde uja kumviriza namba uri umwana w'ukuri uja kumviriza so akandi umwana w'Imana w'umuhungu cyangwa umukobwa w'ukuri afata ijambo ry'Imana ubwa mbere sindajwe ishinga n'icyo wundi muntu wese avuga ko bafata ijambo ry'Imana ubwa mbere hari uburozi mu gikombe kandi bakavyizera akugira ukwizera kw'ijambo ryiwe ryose imbuto yiwe yazanye Edeni ukwera urukundo n'ubugingo budashira nivyo Edeni y'Imana yazanye ukwera kandi vyazanye Edeni ukwera urukundo gutahura ugutungana n'ubugingo budashira nivyo Imana iri kwiratera ijambo ryayo urubuto rwayo n'iki shengero ryayo rizoba kwiherezo rizoba ikintu kimeze co kimwe Rabanetsa ngahari cyiyumviro ntimuvyibagire nzobishika ko ikindi giye kanaka canke mu bundi butumwa kanaka ariko murabizi Imana yavuze iti urubuto gose gwa mukubwoko bwako buri ico nico cagezwe cy'Imana mbega none vyomariri iki umuvuga butumwa ari we wese canke ubundi wari we wese kugerageza gutuma ijambo rivuga ikindi kintu murabona ijambo ry'Imana ryose n'urubuto Yesu nuko yavutse urubuto mu bizi yabivye ku bw'ivyo nama Mariko 16 ari ijambo ry'Imana rizovyara nk'uko ubwoko bwabwo ruri namba Maraka ari ijambo ry'Imana rizovyara nk'uko ubwoko bwabo buri kandi irindi senserano ryose ritegerezwa kuvyara uko ubwoko bwaryo buri murabona satana hamukwiyoberanya gerageza kuvuga ati ibyo si uko biri ibyo murabitahura murabona satana aravuga ati yo ibyo si uyu munsi ibyo ni ibyo byari by'ikindi kihe kanaka ibyo nta nubwo bisigura kurya urubuto rwose rutegerezwa kwa mukubwoko bwako ruri uko ni ku Imana yashize Edeni yayo ibyo ni byo kandi nguko uko ni ku Imana yashize ishengero rya ijambo ryayo nkuko ubwoko bwako buri umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana murabona satani wazofata igini kintu ariko Imana yavuze iti urubuto rwose ubwoko bwabwo ruri namba isezerano ryavuze riti ibimenyetso bizokurikira bize rero ishengero riravuga riti ifatanye n'ishengero usubiremo umugenzi umenye ikati kisimu nta kintu nk'ibyo biri muri bibiliya ariko Yesu yavuze ati ibi bimenyetso bizokurikira kurikira bizera bazosenda amadayimoni mu izina rya bazovuga izindi nimi bafata inzoka cyangwa ikintu cyica ntacyo bizobagira nibarambika ibiganza byayo kubagwaye bazokira n'uyuhe muntu n'umwe yo hakane ibyo murabona urubuto rwose ruzokwama nk'uko ubwoko bwako ruri namba urubuto rw'Imana ikigize umwana w'Imana rero ijambo ry'Imana ryabibwe muri wewe murabona nuko rero iyo wumvise ijambo ry'Imana intama zanjye zumva ijwi ryanje izizokurikira ubuntu murabitahura rero urubuto rwose rwama nkuko ubwoko bwa koru rero turabona yuko urubuto rwose rwami nkuko ubwoko bwa koru uri nta rupfu rwari muri Edenisha muri yo Eden nta rupfu ruzoba muri Edenisha murabona nta cariho nta kindi kintu cariho uretse ukwera ugutungana n'ubugingo budashira rero kubwo kutizera ijambo ry'Imana ryose byazanye ubuto n'ubuhumane muri Edeni ya Satani turiko turinjira ubu aho Satani ari ku ntebe y'inganje nta nti Kristo muri Edeni yo muri kuri yisi Edeni y'icaha idini ryononekaye ntiyatanguye abicishije muri ndi Satani ndi umumarayika mukuru yasaho yaciye ariko yaciye mukono n'ijambo ry'Ima kandi uko niko yazanye ubwami bwiwe mu bihe byose ubu rero muri iki gihe gihambaye cy'uruhendo yiteguriye kwicara ku ntebe yiwe y'inganji kubwihanga ryiwe yari yubakiwe ubwiwe deni y'ubwenge y'inyigisho nziza y'ubumenyi iyi n'ivyo abavuga butumwa bafise ubumenyi ishengero ry'ubumenyi teolojiya y'ubumenyi ikintu cyose kiri n'ubumenyi ibintu byose bishingiye ku bumenyi ntibishingiye ku kwizera igihe kimwe naragiye kuri kugirisha ibigikorane mu ishengero ry'umuntu umwe yari inzu yo kumvirizamo nini mu burengero umugabo mwiza kandi yahakana ibintu turiko turavuga ariko yamara yari naramukunda umugabo mwiza umutama ikoraniro ryiwe risohotse hari hicaye nk'abantu ibihumbi bitandatu ikoraniro ryiwe ryose mu gikorane cyo kumuhingamo nk'igihumbi n'amajana atanu bari abantu b'abanyabwenge bambaye neza cyane bose naricaye ngaho ndabaraba yaravuze ubutumwa bwiza cyane uwo mugabo yarabuvuze nuko rera ca abaza namba ata muntu yashaka kwakira Kristo ngo batariki ibiganza byabo gusa maze ntihagira n'umwe atariki ibiganza bye nuko mu nyuma umugore umwe atariki ibiganza bye waravuga ati ni byiza ubu umukristo maze yitegurira kumubatiza nuko rero asohotse yarashikaniye Imana uruyo yasoma urwo arasoma urwo ruyo yarutoya ararusengera maze asezera ikoraniro ryarikorira mwumviriza ikoraniro ryiwe risohotse bose bari abantu bameze neza bize bigishijwe iby'ubwenge rero nari mpagaze ku ruhande kugira ngo ndamutse uwo mugabo meze mwifurize kuroranirwa ku mana kuko yari asohotse nuko mpejeje umugwi wanjye urinjiraho ntibashobora kubareka ngo binjire umugwi wiwe ukiri ngaho aho rero uwanjye uraza mu ntebe z'ibimuga udutandatu tw'abagwayi imigozi yo kuboha abarwaye mu mutwe abarwayi bo mu mutwe n'abandi bose murabona ubudasa n'ibyo icyo nicyo kintu ndiko ndavuga ko murabona n'ikintu gitandukanye igihe kubw'ubwenge bushi ikiye kubumenyi ushobora kugira ubutumwa bwumvikana ubwo bwe mwebwe uwizera Yesu Kristo ntazotsindwa n'urubanza murabona ariko ibimenyetso bizokurikira abizera murabona azananirwa no guhishiramo biriya harya murabona yarize Yesu Kristo yarakijijwe nambara ibimenyetso bikurikira abizera kandi wumva ijambo ryanje si ugutondekanya indome zaryo gusa si ukuryumviriza n'amatwi ariko kuritahura umuntu wese ashobora kuryumva imara irashobora kuryumva ikaguma ari imara ya murabona imbore irashobora kuryumva umubeshi arashobora kuryumva akandi akawumara umubeshi ariko ubutahura ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo butashira ngibyo rero murabona akandi nta muntu ashobora kubikora kiretse Imana yabimutoranirije Yesu yavuze ati nta muntu ashobora kuza kuri jewe data atamukwegereye kandi data abo data yampaye bose bazoza kuri jewe amen byose bihagaze mu bukuru no kumenya ibitaraba ku Imana we abaho wenyine kandi nta muntu ariho abwira ibyo amubwira ibyo ategerezwa gukora rero kubwo kutizera kukutemera ijambo ry'Imana ryose byazanye urubuto rw'ukutizera rw'umwanda rw'icyaha rw'urwango kandi urupfu rw'ibihe bidashira ruri muri iki gihe cy'ibyaha cy'ishengero ry'ubumenyi ubu murabitahura muri iki gihe niho isi yose ari iy'abasenzi ibyo mwari mubizi isi yose ni iy'abasenzi kandi muri iki gihe cy'abasenzi amashengero manini muri buri mfuruka ikintu cyose ibintu byose byerekana kugusengwa kwa Satani nk'ibi neza ngaha muri Bibiliya Hallelujah. Ibyo nivyo kandi muri aya seminari y'ubwenge ya teolojia yazanye umuntu yigishije ingene bavuga ico gukora ingene bazana ibishobisho kandi byo byose nk'icigwa gifatanye mu vyiyumviro vy'abantu imyaka 3 n'imyaka 4 akugira ngo bamenye ingene bafata ivyiyumviro vy'umuntu murabona ni mpemu w'Imana si kintu wewe wigishwa mu ishuri ni kintu uronka baragitoranirijwe akubwo kuboko kw'Imana mushobora byose ntushobora kugiranira ubumwe n'Imana no gukorana nayo ubikuye mu ishuri canke uyigishijwe ubironka akubwo gutoranywa nuko boko kw'Imana hamwe n'ukumenya ibintu imbere yuko biba kw'Imana nivyo rero vyazanye Edeni hambaye babayemu Edeni ishengero ryo kwisi bariko barishira hamwe bose mu nabankuru muza amashengero kandi bagiye kuzo ashira ishengero ryo kwisi yose rigire umutwumwa aho Satani azohabwa intebe y'inganje uko nyene neza na neza kandi umuhamagaro wanyu muri kuraba ngushire umugeni imbere yuko yinjira muri ivyo kuko amaze kubishika kwabo yafashe ikimenyetso cha gikoko kandi yaciriwe kwiteka ntazokwigera bivamwo nico gituma havugwa ngo nimuve muri bo bantu banje imbere yuko bimushikira murabona nimuve muri bo maze mwitandukanye rero urwanko n'urupfu no gutandukana n'Imana ibiye bidashira muri Edeni kwifuza umwana uko none karagute mukubiba urubuto rubi binyibutsiyerekwa nagize ntaratahura na rimwe n'abantu baba Pentecoste akurya muntu yagenda kwisi hose yambaye izera imwara yumvise ndabivuga kenshi maze hazo umuntu umwe inyuma yiwe abiba imbuto yo kudasenyera ku mugozi umwe ariko yaratsinzwe urwo rugamba biboneka muri Eva mu itongo rya Edeni kubwo kwifuza icya kwa Eva ukwifuza kwa Eva kwica rero namba Eva yari ipfuje ubumenyi cyari icyaha kandi byo twifuje ubumenyi dushaka urupapuro rw'umutsindo mu by'imibereho y'abantu urupapuro rw'umutsindo rw'ikirenga PHDRD n'icyaha gukora ibyo iyo niyo mvuga iremereye ariko uku n'ukuri uko yo biremereye kose gumara ukuri murabona kwifuza ubumenyi gutahura igihe uyu munsi nuko tutarageza gutsimbata ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu tugerageza gushinga imizi twebwe ubwacu amashengero ariko agerageza gutsimbata inyigisho zishengero mu mutima w'umuntu atwahawe itegeko ryo gutsimbata ijambo ry'Imana Paulo yavuze ko sinaje kwimwe bwe mfise amajambo y'ubwenge yo kwemeza y'umuntu kugira ngo kwizera kwa iguhagarare mu bwenge bw'umuntu ariko na mu bushobozi mu kugaragara kwa mpemu yera kugira ngo ukwizera kwanyu ntiguhagarare uhagarare mu Mana ngibyo umuntu nategerezwa kwitsimba ataza wibwiwe turabibona muri Greek Imana ikorera umuntu ikintu maze imurungike hanze ucusanga umuntu wese agerageza kupfigana murabona bagerageza kwitsimba ataza bubwabo umuntu wese nakoze iki jewe itini ryanje jewe iki nabarashitse imitsi ubwabo mbega tuvuga ubutumwa bwerekeye iki twebwe ubwacu cyangwa ubwami bw'Imana utsimba tazi ijambo ry'Imana gukuru kutizera mu mitima y'umuntu no kuwushiramo ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana ntibushobora gutsimba tara mu mutima w'umuntu kiretse Imana yararemye uwo muntu uko ntashobora gutsimba tara mwi kandi mwibuka ikintu cy'uruhendo muri ibyo nuko abantu biyumvira yuko ibyari byiza murabona hari inzira igaragare nka hari kuri kumuntu ikiremwa cyose cy'ikinyabwenge gisa naho kiri mu kuri nuko nababariye mu mayinga makaheze igihe nari mpagaze impande y'umwana wanje akiri akumfiro maze Satani agahagarara ngakambarira ati nguyo so yapfiriye mu maboko yawe rya joro n'urya mugore na waryamye hepfo harya mu nzu babikamwe imivyimba akandi nguyo umwana wawe ariko aragenda akandi yamusavye ngo akwishure maza korora i yakorore y'igihuzu hejuru yawe ubu kandi yamara wavuze yuko ari umukizindwa ukizingwara kandi wewe wemeza yuko ico wavuze kwa ari ukuri uri ihendasha yo iciyumviro cyose uburyo bwose bwo kwiyumvira bwate gerezwa kwemeza yuko ari ukuri kandi byari byo gushikaho ni nkuko ibyo yavuze byari iby'igihe yabwira Eva maso yawe azokuguruka maze umenye gutandukanya ikibi n'icyiza kandi uzoba nk'Imana muri ubwo buryo utandukanya ikibi n'icyiza kuko Imana ntiyari bwabareke ngo bibone ubwabo bari bambaye ubusa nuko bamenya yuko batandukanye ikibi n'icyiza kandi yavuga byo ariko murabona byari bitandukanye n'ijambo ry'Imana kandi nuko abakozi b'Imana mu maseminare bigira bigisha teolojia yazanywe no muntu bishobora gusa na hari ibyo bishobora akubara gutahura neza ibintu ariko ni kinyoma Nutegerezwa kubitahura turavyizera kuko Imana yavuze ko ari uko biri kandi ivyo birakwiye gushitsa ibihe byose byo ko uko biri n'ukudutegerezwa akuvyizera yo ingene Eva yifuje kuronkima nyabushobozi y'ikirenga PHD murabona ingene yifuje kugira ubwenge kurusha ubwo yari afisi itegereza ukuntu baso umugabo n'umugore wiwe rero umwitegereza umugabo n'umugore bombi bari gusa mu itongo rya Eden Eden y'Imana ubu ngira mpeze nari mvuze ko nja kubagumye iminota mike yigusa rabitegereza ubu mu gihe turi ko turaheza ubu ni mugereranye bi ingene bimeze cyo kimwe umugabo n'umugore wiwe bari bomi mu itongo rya Eden atana gace k'impuzu bambaye akandi atavyo bari bazi kubera iki batari babizi nkuko bari batwikiriwe batibona ubwambure ku bwamwe mugera barashobora akurabana neza na neza umwe ku wundi kandi ntibari bazi yuko bari gusa bari batwikiriwe na mwe mugera ukwera bari batwikiriwe umwitwikiro w'Imana n'uyu munsi urashobora kuraba kandi ntiwipfuze barahindukira n'umwitwikiro wera urabona umwitwikiro wera Imana yari yakitse amaso yabo bombi bari umwe yari umugabo w'uwundi ari umugore kandi ntibari bazi yuko bari gusa kuko ukwera kw'Imana kwagumiza amaso yabo atwikiriye mwitegereze Imana yarinda ibyiyumviro byabo icyaha kubw'umwitwikiro wera nari nifuje ko tworonka umwanya wo kubishikako iminota mikeye murabe ngaho kuko we usenga amaze guhumanurwa abaheburayo usenga amaze guhumanurwa ntaba akayigira umuti timuri mwijwi rimwagiriza icyaha kiba cyamuvuye ko narumvise mwene data nevira avuga muri iki gitondo hari huoba yaramubajije igituma ntavuga ubutumwa bwerekeye mwe mugera igituma ntakora ibi ngibi mwe mugera n'igikorwa muri mwebwe n'ubutsima si bishobiso shikintu kimwe mu bimenyamenya by'umubiri ariko n'umuntu Yesu Kristo ijambo ry'Imana yashitswe mu mutima wawe ngo rigire rizima ijambo ryose ry'iki gihe ni byiza raba mwe mugera mu bikorwa atari cyane cyane mu kugaragazwa ariko mu bikorwa ibyakora bijyanye n'ijambo itegereze rero mwe mugera w'ijambo ryera ry'Imana yari afise umugabo n'umugore bari gusa kandi batabizi ese ingene ubuzima bw'ijambo ari bwiza urubuto ijambo Imana yaravuze iti hari igiti hagati mu itongo umugore kandi hagati mu itongo hari igiti ntuzu nagikoreko kuko umunsi uzokirya ko niwo munsi uzopfa bari batwikiriwe n'ukwera ngo ntibakibone nta kintu bari bakwiziko ntibubahuka kugikorako abari batwikiriwe n'ukwera bari batekanye mu ihema ry'Imana bari bazima nta rupfu rwari impande ya haleluya bari bafitaniye urukundo rutunganye ubuzima butunganye kugeza ibihe bidashira bari bafise urukundo rutunganye gutahura urukundo rw'Imana gutunganye bari bafise ijambo ry'Imana kandi barari gumya kandi bari bazima banatekanye muri Edeni y'Imana atarupfu n'agati impande yabo maze Satani ashika na Eva kukumviriza ubutumwa bwiwe bwa teolojiya ubutumwa bw'ubumenyi ivyigwa vyo hejuru ingeso nziza zo hejuru iterambere kurusha indero yo hejuru n'ibindi nuko ashikana u amushikana guhagarara no kumviriza umunutu umwe kumviriza ivyumviro vyiwe ivyo dutegerezwa kugwanya igihe yamushikana akuvyumviriza ubu ni murabe ngaho ishengero riri uku n'uku ryashyizweho kuva kera cyane turi rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu umukuru w'igisagara rijamwo icyo riri ntacyo bimbariye murabona namba rirwanya ijambo ry'Imana murirwanye n'umwansi wanyu ikintu cyose kigwanya ijambo n'umwansi wanyu ikintu cyose gishi ishigikiye ijambo ni mwene so n'urugingo rwanyu itegeretse yari yambuye umwitwikiro wera kugira ngo arabe by'ukuri ubusambanyi cari cyo mugereranye ibyo ukwifuza kwakoze by'ukuri yarakuye umwitwikiro ku maso yiwe ikintu cera Imana yari yashitse ku maso yiwe yashaka ubumenyi kumenya icyo byose byasigura rero yarakuye umwitwikiro kugira ngo arabe icyo ibyo byose byari yumvirije Satani none nituraba ahantu byamushize bakoze cyo kimwe mu bihe byose byakurikiye iminsi yose bafata uruhande rw'ubumenyi ubu rero bubatse ubwami bwa Satani ubumenyi ya mbuto yiwe ya tera kanda chatunga nyisi kuba edeni ya sapyurupfu uburaba ubufatira kuvyashiryo Yohana igice cha gatatu igice cishengero rya Rodi kamo vyiyumvire mu bwenge bwayi uburaba wewe epfa numurwami kazi wa satani raba satani inzoka yagiye kuri epfa imbere yuko Adamu ahura nawe murabona nibyo rero iramuhenda raba rero satani inzoka yabaye umugabo wa epfa imbere yuko Adamu amumenya namba raba yaramuhenze bibiri iravuga ko yabikoze kandi aho yaciye amenya ko ari gusa murabona rero fata igihe cishengero rya Laodikia wewe epfa yicaye nk'umwamikazi wa satani n'umutunzi mu bintu byiza by'iyi si impumyi amenya ubugira kandi ntavyazi neza na neza nk'uko vyari muri Edeni y'Imana yamara ubu suko umwitwikiro wera upfutse mu maso hiwe ariko n'umwitwikiro wo kwifuza kuko yarakuye umwitwikiro wera w'Imana maze aciyitwikira umwitwikiro w'ubumenyi kubera kwifuza kandi ubu afise umwitwikiro wo kwifuza akamugira impumyi ntazi ko ari ica ariko gusa mwibarabara kandi ntavyazi ni maraya mwibarabara umugore muri ayo mabutura y'Imana n'umumaraya kandi ntavyazi raba nimufatire ku bagore bo ngahe wacu ni vyiza namba mushaka kumenya uko ishengero rimeze raba ukuntu abagore bigenza yerekana iminsi yose ishengero muri Edeni ya Shetani yica kandi yukutizera ukononekara ku idini ubwami bwononekaye aho gufata uruhande rw'ijambo ry'Imana bafashe ubumenyi bw'umuntu aho gufata uruhande rw'ishengero bafashe idini kandi bariko bajana vyose mu mukuru ahambaye umwe uburabo kononekara kuvuye mu kwera ntimuhombiki ubu eshengero ryarahumishijwe n'umwitwikiro wo kwifuza kuri byo itegereze ivyakoretse kuri we ryaramwononye ava mu gutungana gushika ku bumenyi murabona hamwe n'umwitwikiro wera ryari ritunganye hamwe n'umwitwikiro wo kwifuza rifise ubumenyi rirazi birihimbara rirazi icyo rikora raba ni camwa igiti cyo kwifuzwa cyugurura ubumenyi murabona ryononekaye rivuye mu kwera rija mu bumenyi riva mu kwera rija mu mwanda mwo kwifuza kandi rikava mu bugengo rija mu rupfu ubu bwami butegerezwa gupfa ubu bwami buzopfa Imana yo mu ijuru izobuzimanganya ku isi raba muri uko kononekara kwavuye mu mugabo kuja mu mugore hanyuma kuva mu mugore kuja mu mugabo kandi ntavyo bazi icamwa cerekana neza na neza Edeni ya Shetani iyo muravye mwibarabara uyu munsi abantu bacu bagezwe itegereze yari epfa Satani yakoresheje mu gukoresha Adamu icaha kubwo ubushobozi bwo kwifuza kwi ubu nkuko nyene akora cyo kimwe uyu munsi rabi misashatsi yimoye amarangi mu maso impuzu z'uruko z'ubukoza soni itegereza kora ivyo impuzu z'urukoza soni itegereza kora ivyo kandi nta cyo ntako kandi ntazi ko kimwe cyose muri ibyo bintu binyuranye n'ijambo ry'Imana kumwe imishatsi bimugira umugore atagira agaciro umumaraya kwambara amakabutura bimutesha agaciro kwiyambika impuzu z'urukoza soni bimugira umumaraya kandi ntavyazi si kubera ukwera kw'Imana yamara ni kubera kwivuza kwa Satani yamutumye Adamu wiwe kumwifuza yarakuye impuzu Imana yari yaramwambitse hariya muri Edeni kubwo uruhendo rwiwe rwo muri ubu bugaragwa bwo ngaha yarazikuye yari yambuye impuzu bwiwe mu gihe Imana yari yaramutwikiriye umubiri wose yagiye ariyambura bukebu ku mwanya wose none ubu yagarutsaho yarari ubu yatumye Adamu wiwe yambara impuzu ziwe zo munsi umugabo yo kwambara ubwo bwoko bwo ubu butura bw'abagore kandi agasohoka yambaye uko niyumvira ko atakantu k'umugabo kaba kari muri we niwe mugabo azi imbere y'abandi mubigira abagabo mbo mubonzi murabona raba yaba yatumye Adamu wiwe yonone karakora nkawe yambara impuzu ziwe zo munsi yarabonye ivyo ashobora kurangura hariya ashobora kurangura hariya akuye impuzu ziwe zose kiretse zo munsi namakabutura atankiye kandi zo impuzu zo munsi zo mugore kandi ahani Adamu wiwe azambara ubu kandi bicanye n'ijambo ry'Imana ry'inkomoko ni kizira ku mugore kwambara impuzu y'umugabo no ku mugabo kwambara impuzu zo mugore bivanye n'ijambo ry'inkomoko mwiyumvire gato kuri ivyo ubu naho byongeye yare yaretse imishatsi irakura ira ayirareka nk'umugore arayisokoza akayimanura agashyiramwo bimwe bituma bayizingazinga n'ibintu bishira ka akuraba ntigeze mbona mu buzima bwanje kubona bo bana ubu muri iki gihe bafise imishatsi irekera mu ruhanga nka gutya n'imishatsi imeze isize amarangi yataye ibara kubera imitimi nakabayishyiramo bituma imishatsi icuya akandi bigashyiramwo bituma byizingazinga kugira ngo bikure ibikundireke mbe ubwoko bw'abagabo bigira abagore biteye ubwoba kubivugira ngakuri yarutara ariko urubanza rutangurira mu nzu y'Imana ntuzi nambura umugabo cyangwa umugore abasirikare b'abanyamerika ngo bavuga vubo bagiye kwambara makabutura nivyo murabona kononekara ni impuzu y'umugore arareka umushatsi ukarekera nk'umugore uwundi munsi narindi mu mangazini imwe yitwa Hora Johnson isimwe yahana ariko n'iyindi iri nk'ibarabara irasohoka riva mu gisagara nagumye nica yawo mu minumiwe ngubu umuhungu w'umuyabagara aje ya samitse umunwa yari afise imishatsi izinze aha kandi yari yayishize muri uru ruhande kandi yari yayishize bimwe bituma yizingazinga kugira ngo ayizingire ariye aharinganiye n'amaso yayo yari aba hejuru n'ibyo bintu ku maso yagenda gutya mwarigeze mubona ukononekara kumeze gutyo murabona we n'ibyo mera Hiyo vyemera nkumbure yo kwemeza abantu ko ari umuntu w'umugabo ariko afise impembo y'ikigore ntazo ruhande aherereye mu nivyo mbego kononekara nivyo satana akora yonona ibihugu yonona ishengero yonona abantu numubeshe umwononye w'ukuri kw'inkomoko Imana yaremye umugabo kuba umugabo yaremye umugore kuba umugore yambitse ugutandi abambitse ugutandukanye kandi icyo yashaka nuko boguma gutyo kandi bagakora gutyo umwe n'umugore wundi n'umugabo yatandukanije Adamu mwitongo rya Edeni n'ivyo yakoze yamutandukanije na Eva Ubu rero afise imishatsi irekera nk'umugore umugore yimwe imishatsi nk'umugabo nawe mugabo ugerageza kwigana isokozo y'umugore murabona umugore yambara impuzu z'umugabo zo munsi nawe mugabo wambara impuzu zo munsi y'umugore rero byumvikana nk'aha ari ukurogota ariko si ndabivuze muri ivyo niyo ntumbero n'ukuri kutagabanije ku butumwa bwiza naba mutabizi rero hari ikintu kitagenda neza muri mwebwe mwoba muri mpumyi cyangwa ntimwigere musohoka ngo muje mwibarabara umugore yiyumvira n'umugabo nyene aravyiyumvira ko atakibikije baravyumvikana abagore bavuga bati yemwe harashuje cyane abatama babahindi bashaje baba muri Amerika hariya botuma mumaramara kuko bahashua niko bambara impuzu nyinshi kugira ngo bikingire izuba ryo bituma abiri vyuya hanyuma gutyo hari kuntu bizana kayaga mu gihe bariko baragenda murabona abagoma akuzuba ryinshi ntimwo bishobora na gato mwoca mu vyimba maze mugasha ariko murabona nico bita inyigisho zo hejuru n'ubumenyi bw'iki gihe bwabotse yo manawe nguri yari gusa muri rawo dicya kandi nta vyazi yari yambaye ubusa muri Edeni murabona bwami bubiri busa bumwe ubyicaha n'urupfu ubundi n'ubugingo no kugororoka hariya yari afutswe n'umwitwikiro wera bombe bari gusa ntavyo bari baze nta na kimwe bari baze kuko bari batwikiriwe na mwemu yera kandi hano batwikiriwe n'ivyifuzo bararabana kugira bara murabona kadamu yashobora kuraba Eva kandi ntiyarazi ko ari gusa ari kubu hamwe n'uwo mwitwikiro w'ivyifuzo ntamenya ko ari gusa ariko abekora mu bwami bw'uko mwitwikiro wo kwifuza kugira ngo abagabo bamurabe ntibashobora kuba mu yindi ntumbera atari ivyo ntimuvyemera ariko nivyo nyene mukora kandi abagabo barabaraba kandi amaze kukuraba ubushobozi bwanyu bwo gukwega yaciye atangura nawe nyene kwambara zimwe mu mpuzu zanyu yo mbega ubuyobe mbega igihe mbega igihe tuwe mbega ukuntu hari icy'uruhendo yo ibintu vyose kandi ntavyo bazi imwe mitandukanye nerezana neza mu mugabo atwikiriwe no kwifuza kwa satani kandi n'umugore nawe nuko ni mpemu ya satani mu bantu bahambaye murabona ntavyazi ariko bo ni idini abagore bambaye amabutura n'abanywanyi b'idini umugabo yambaye nk'uko ari mu idini ndabahimvugo ipfunji ipfunyije nyayo BCC Big Sister Society rero icyo nico barimo ni mu vyo ushyira hamwe ry'abantu bigira abagore bambaye ubu butura abantu ubu bw'ubwoko bwononekaye basa nabi ndanda mugabo rero ushobora kuba umunyuranije nanje muri ibi ariko n'ukuri wona arononekaye kandi ntabyuze ntukiri ntugikora nk'umugabo murabona babaye abantu babanyantege nke cyane bahanyuma umwana wabo nta byazi akiba Nazi bibabere abagabo n'abagore nabo nishira hamwe hari dini kubera iki Jean umubanyi akurikira yambara ibutura none kuri jewe ntoshobora akuyambara Loera yashaka kuko ndayambara kubera yuko Jean yayambaye umubanyi akurikira kandi rero namba namba Suzi Jane ashobora akuyambara rero na Martha na Jansi ashobora kuyambara kacange Suzi Luchange uwari we wese yoba yitwa murabona murabona nishira hamwe ni dini uririmwe mu buryo bwa mpemu kandi ntavyuzi Akani namba biri uko kandi tubona yuko ari uko biri rero mwarahushije warahumishijwe imbere yayo madini satani yagushize mwakoresheje uburiganya akandi nuko none ijambo ry'Imana ry'inkomoko mu bwami bwiwe n'umugambi wiwe ku bana bayo satani yarahenze abagabo n'abagore bashira muri ibyo bintu akandi ntavyo bazo wononekaye na ntakiri umwana w'Imana imishatsi yene na mu maso yiwe yambaye ibutura atembera mu ibarabara umwana w'Imana umuti yako ni mwishengero umwungere kuri ya rutari oya ese umwana w'Imana ntiyigeza akayungiro k'Imana ntiyakwambaye impuzu z'abagore atankeka niyo bikoze n'umugore ntiyokwambaye impuzu z'umugabo murabona so umuhungu w'Imana n'umuhungu wa satani n'umukobwa wa satani n'ikintu kigoye kuvuga satani yarashoboye konona no kuganza iyisi no kuyigira ubwami bwiwe abantu bayihisemwo bafise umwitegembyo wo gucagura ubwabo buzima bashaka kandi ibyo byerekana ikiri ku mitima yabo murabona ijwi ryanje murabizi ibikorwa vyawe biravuga cyane ku buryo birengeye ijwi ryawe rekanje kumugabo kandi bavuga ngo yo ndi twese turaba Kristo turi abanywanya ibishengero n'abantu bari gusa bamanitse mu biro byiwe nta na kimwe byo yombira byo hindura naba no banzi biruti byo namba namwe nuko kure kumugora akavuga ko ari umukristo yimosheje murazi biruti byo murabona ego mushinga ntaye kumureka akavuga ko ari umukristo yisiza amarangi kandi yipodoye yambaye ibutura kandi akavuga ko ari umukristo munsi byo kurusha ibindi ijambo ry'Imana ribigisha byiza kurusha ivyo ijambo rivuga ko adashobora gukora ivyo ngo abe umukristo mbe unumuntu atiyubashe n'ibintu vyose numgute Imana izoshira ikintu kitiyubashe mu bwami bwayo oya mushingana abana gatoya mushingana bubwa bo ubwabo berekana ibyifuzo byawe ntushobora gusangira inuma n'igisiga habana gato inuma nta ndugu ifise ntishobora kurya inyama zabuze iriye ko na gato byoyica kandi irabiza ariko igisiga gishobora kurya ibintu byinshi byose gishaka kurya murabona ifise ndugu nyinshi rero murabona yuko nuko bimeze ku isi y'umunsi nico kimwe bari gusa impumyi kandi ntavyo bazi satani yabikoze kubwo kwifuza ubumenyi k'umugore yifuza gusamba n'ivyo ari byo yatoye kubwo ugucagura kwiwe rero mwitegereze ni Eva yori yarongoye Adamu mu kinyoma kandi n'umugore yiyambuye impuzi imbere y'uko Adamu wiwe akuriziwe murabona n'umugore igihe cyose nuko yamye bya biracari uko ishengero n'iryo rirongora umuntu mu nzira igororotse ishengero n'iryo murabona rirongora umuntu yashaka kuba umwana w'Imana n'umugore ishengero si bibiliya myana kuko bibiliya n'umugabo yo ego ijambo ryigize umubiri kandi yari umugabo ya murabona bibiliya n'umugabo ishengero n'umugore murabona si ishengero sibi biriya irongora umuntu mu nzira itagororotse ishengero n'iryo rimurongora mu nzira itagororotse ishengero n'iryo ryatumye agenda ari gusa sibi biriya murabona oya haba namba ni bibiliya imubwira yuko ari gusego mushingana rero nimwitegereze ingene akubwa ubusamba nyukwifuza gusambana yifuza ubumenyi kumenya ikina kiriya n'ingene namba ico camwa cari ciza canke kibi kandi yararikoze ariko Imana izobisubirana umunsi umwe akubwa umugabo byataka jwe numugore ariko byacungwe numugabo umugabo Yesu Kristo we jambo none niki itegereze mukurangiza ngaha ntagiye kinene giheze naratangaje ibi mfisi izini mpapuro zishika nkatire cyanke zitano ngaha ariko nda vyivyanditswe mirintu nashaka gushimikira ko ariko mwumvirize reka turangize tuvuga ibi mwibuke ngaha ta ntagihe kinene giheze nariko ndabigisha kuvyerekeye inzamba ngo umunsi mukuru w'inzamba nibindi nuko ndavuga nti hari birori umunsi ugiriye munani rero umunsi w'indwi wobaye uwa nyuma urya wobaye inganje y'imyaka igihumbi ariko hari ibirori by'umunsi ugira munani byo navyo namba byari by'umunani kandi hakaba hari iminsi indwi gusa vyo ugitse umunsi wa mbere ubugira kandi bikaba neza na neza ku munsi wa mbere rero ingaji y'imyaka igihumbi heze rero bazosubira kuba Eden hazosubira kubitwa Eden itunganijwe ubwami bw'Imana buhambaye buzoba bwasubiyeho kubera yuko Yesu ya arwanye na Satani kugeza hamunesha mu itongo rya Getsemane Mada subira gutsinda Eden iyo niyo yagiye gutegura mwijuru kugira ngo asubira yigarukane harya mwijuru yavuze ati imitima yanyu ntihagarare igihe yari ngaha kwisi yavuze ati mwebwe mwebayuda mwarize y'Imana ubundazi yuko mufisiye izina ribi niko yavuze kandi bavuga yuko niki nakiri ariko mwarize y'Imana akani nkuko mwize y'Imana nanje munyizere yari Imana yigaragaje murabona ni mwizere kandi munzu kwa datarama akani mu butunzi bwa data mu mugambi wa datarama zo menshi nzogenda ku tegurira ikibanza raba ingeni hehe irehe ibirometero kwadrati ibihumbi bibiri n'amajana n'emwe ni irihehe yaragiye kuyitegura n'uburemyi n'umuremyi arembiyo nzahabu yose amabarabara arababonerana n'umuremyi ariko arategura ibibanza hariya mu byashyiriwe Yohana ibiri na rimwe yavuze ati kandi cyewe Yohana mbona umugwa wera wa Yerusalemu sha umanutse uva ku mana uvuye mu ijuru nta kiyagacari cy'ijuru rya mbere ryari ryakuweho ijuru ryacu Arya mbere ryari rihe ryari ngaji imyaka igihumbi isi ya mbere yari rihe yari igi izogirwa nsha neza na neza nkuko yabatijwe na Nowa mu gihe yavuga ubutumwa yejejwe na Kristi gihe yayisesa kwa maraso y'ukari izogirwa nsha ikurwe ku imigera yose n'ibindi byose mwi hindurwa ryo kwiherezo akobwo mu batizo w'umuriro kwica umugera wose uburwayi bwose indwara yose umwanda wose wo barigeze kuba kwiye izohindurwa maze kwisi nsha nuko mbone juru risanisha insha ijuru rya mbere si ya mbere byari byakuwe kandi naki agacari kikiro kandi jewe Yohana mbona umugwa yera Yerusalemu mushumba no kuva ku mana mwijura himana izobiri kumwe ni ibiyigize byukura abahungu n'abakobwa ayishobora gukorana nabo mukwera amaso yabo akingiwe ica cyose nta cyaka kizosubira kubaho ukundu here y'ubwo rero dukovye mu ntimuhendwe muri iki gihe ariko mukovye kugira ngo mwinjire mu irembo kuko bose abazosigara hanze bazobari abashakanye basambanye umuntu wese araba umugore akamwifuza bayamaze agusambana nawe bose abo hanze bazoba bakore b'ingeso mbi abagabo b'ingeso mbi n'abandi kandi gusa abazoba baracunguwe kandi bari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama aho bazokwinjira mu irembo rero mugerageze bagenzi ntimuhendwe muri iki gihe cya nyuma n'igihe ihambaye umuntu wese afise amafaranga umuntu wese ashobora gukora iki kandi umuntu wese ashobora agukora kiriya n'amafaranga ava henshi n'imiduga myinshi n'ibindi nta nimwe muri izo izobiri muri iki gisagara Atsoba ni motoka nimwe n'indege nimwe oya ritsoba riterambere atacho risarisana niri ritsoba ubugira kandi ari terambere ritari mu bwenge mu bumenyi ariko mukwera ku nukwizera mu mana nzima tugerageze tuhinjire akubyivyo ikubyiyo ntumbero yanje yose nukwinjira muri kijya gisagara umunsi umwe mpindukire gusa muzananye nanje mbone umwumwe muri mwe bwatambuka aho tuzoririmba bera bazokwinjira batambuka nshaka kuba muri ico gi kigira habera bazokwinjira atambuka reka dusenge mukunzi data wo mwijira nkuko iminsi iri kwirahera kandi tu abona ko hegereje isezerano riregereje turasabye Imana mukunzi wo kwishi woshira ivyo mu mitima yacu kwirahera ntidukore ikosa mana mukunzi gumya agatima nama akacu gatunganye gumya imitima yacu yitwikiriye mwami amaso yacu yitwikiriye kubwa ibintu byinshi n'ibintu byusa yise ubusiye ubwiza bwisa atacho bumaze bwo kuba umuntu ahambaye ntibirabi ngena arabahambaye abami bose abakuru b'ibihugu bose ntazam acama abanyamahanga bahambaye umuntu waro za cami n'icari cyo cyose kitegerezwa kuranduka akane ntibazotsuka mwizuka rya mbere nkuko handitswe ngo arahi we kandi nuweru urimo mugabane w'ukuzuka akwambere urupfu rwa kabiri ntirugire ububasha kubameze bari ewe mana urupfu rwa kabiri urupfu rwa muri mpemu rutafise ububasha yaracunguwe ewe mana kwiyumvira ko kwisaha kana ko umuntu azoba yagiye kuramutse ubundi kandi agaca duzwa babiri ku gitanda kimwe mwazo janwunda rekwe babiri mu mwiri mwazo janwunda ewe mana dufashe tubabere imbere yawe mwami turaravya uko abantu batwiyumvira ko ariko twose akwabandi bantu bavuga mwami reka abera ba Kimvugo zacu zibe izejejwe kandi zirungwe n'ijambo ry'Imana zirungwe mwambi ntiyabe ubugunge buboneka muri twebwe mu gihe dugusaba akubwa makosa yacu ngo amaraso ya Yesu Kristo ahagarare hagati ya twebwe n'Imana ya yuname arabire mu maraso ya Yesu Kristo sikubwo ukugororoka kwacu canke ico turi ico twakoze ariko byiza bwiwe gusa mana bituronse ntiyagire numwe mubicaye ngahiri joro kandi bumvise ubutumwa ntiyagire numwe muri bo yotsi miruhere ku mwana muto akugeza ku muntu ashaje kurusha abandi ese kwifuza kwabo kwegereje ko akwerekeza gusa ku mana ni jambo ryayo ntibituzi sa ashobora kugaragara canke sa ashobora akuduhagarara kwishura hejuru mu rubanza ntituzi sa ashobora nkuko byari gukurikira karata yacu mu bubiko atacho ni gihe cyo agutahi muhiru tegerezwa kugenda mana dufashe tugume twejejwe tubigusavye mwami ese twoba tushika kugaragara ku mwami iyaba dushobora ese twokira ikintu cyose kiri mu bubasha bwacu mu rukundo n'ugutahura ugutahura icy'Imana ishaka kwisi uyu munsi aturondera intama yose yatsimiye kandi ese twoba yishaka n'amasengesho arunzu ku rukundo n'ijambo ry'Imana kugira ngo aturondere yanyuma reka twoshobora kujimuhira tukayisaba Edeni ya Shetani ishaje hano mwami iyitubo yubatse yose ku busambanyi n'abagore beza nkuko babita mwisi n'ukuyamamaza bwabo hariya bate turi yamamaza kandi dushaka abahungu beza basize ivyamwa bihinguye byo ko yoberanya mu maso n'abakobwa beza bambaye amakabutura meza mu maradiyo byacu yo mu mbonesha kure n'ibihumane by'ubwoko bwose n'ubuyobe na Hollywood n'ubwoko bwose bw'amakanzu y'abagore yurukoza sona chafuye y'umwanda kandi kandi abagabo bononekaye kandi abambara impuzu z'abagore bagakata imishatsi yabo nk'abagore kandi abagore nk'abagabo ewe mwami bambaye igihe giteye ubwoba tubaye yo ingo mwami Yesu ingo ingo mwami etwezesha amaraso yawe hindira kure yacu imyanda yose n'ubugungereka tubeho mwami reka atube munsi y'amaraso na ntari imbere yawe nicyo cyifuzo cy'imitima yacu n'ugusenganya kuri mana mukozi turambise kuri icanye imyeza h'ubutumwa bwatangiye mwami bahari hari bitambara n'udusaho dutoya twegeranya abagwaye n'abababagereka dusengere ry'ukwizera mwami ridudubize mu mitima yacu imbere yawe rero mwami namba hari ikintu cyandiwe muri twebwe mwami fata dutware ku rukinjubu akandi dusavye imbabazi duhishurira ibitwa koze mwami kugira dushobore gusenga ngo ufate amaraso kandi utweze kiza abantu bawe bagwaye kandi bemeze neza dataho aho baja bose uko data duhe gushira amanga mu gukora kandi kwewe wenyere turabigusavye mwami uduhe urugendo rwiza ababakundwa abagomba gusubira muhira urakoze kuba wabakije abantu umuhungu mutoya wa mushiki wacu Chefer Pote na mwene data Chefer yikomerekeje n'ikinga ndasenze kugira ntihagire inkurumbi muhungu mutoya yanyonga ikinga ndasenga ngo byose bigende neza kuri we turagushimira kubwo gukiza abakandi twari twasenze kandi turazi ico dusaba kadore akiro uko dusenze ivyiziro mwayisenze duha ubuntu bwawe mwami kandi uhari ivyaha byacu turi gusavye mu izina rya Yesu amen muramukunda murabwizeye muragwaye kandi murahumijwe n'ubwami bwa Satani urizeye ko twerekeje inganji y'imyaka igihumbi inganji yiwe yigimwe imyaka igihumbi yiwe Edeni yiwe murizeye ko iriko iritegura uyu munsi muraba ikintu cyose cegamiye ku ruhande rw'ubumenyi byose ikintu cyose gitegerezwa kugaragazwa n'ubumenyi imbere yuko bakizera kandi ntushobora kugaragaza Imana n'ubumenyi mutegerezwa kumwakira no kwizera kuko uyegera Imana akwiye kwizera yuko igahimera abayironewe Imana sinshaka kumenya ikintu na kimwe kiretse amaraso ya Yesu Kristo nyezi cha nakimwe nzikiretse Yesu Kristo nkuko i Paulo yabivuze akera ndavuze nanjiri joroni nagabiye kutagira ico menya muri mwe gatari Yesu Kristo we yabambwe nivyo byose nshaka kubabwira akwiye bibiliya ndizeye n'umutima wanje wose ni nabanze umutima wanje ari kwa ijambo rizima ritavanze ry'Imana mbeshwaho naryo mpagaze kuri ryaba no giza ubutima igihu no shimye kwegurira akanya kose iri jambo Iyaba nogize ubuzima iginoshimye kwegurira kanya kose iri jambo kuko ni jambo rya Yesu Kristo kandi nibindabi ngene bagerageza kuri titura ingene ubumenye bugerageza kuvuga ko ntawo ryizera nibindi kubwanje ikintu cyonyene mwisi nshobora kwizera niri jambo niryanje ndarikunda mweho namba hari cyamo mutima wawe ni haba hari kosa mu mutima wawe nimba ufise icari cyo cyose musenge ubu kandi musaba Imani harire musengere nzoba sengera Imani bahezagire niryo sengesho ryanje akugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana Imani bane namo kugezaho tuzobonana kandi murakumukunda yo hana yavuze ati bana bato mukundane kuko rukundo rutwikira ivyaha vyinshi ubureka turamukanye Imani bane namo kugezaho tuzobonana kandi kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana, kugeza aho tuzobonana. Ku Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ngugira ngo muramukunda. Iniryo sengesho ryanje mu sengera ndabasengera. Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Muramukunda. Iryo ni ryo sengesho ryanje mu nsengere nzobasengera. Ntegerezwa gusubira Tucson ubu. Akandi ndasenga ngo Imana ibahezagire mwese nzovayo nja muri Canada hanyuma subira Colorado mbandanye murabona gushika. Mwene data tonari hariya kandi ikintu gihambaye cyashitse neza hafi ya Vatican Roma basaba. Umuvyuri gikorane ngenda hariya ngirisha umuvyuri Roma i Roma. Niyo niyavuye ubu abantu bose ba munsi umukono. Bazumvikanye hariho aho bakinira inkino hariya ibibanzi bihumbi n'ibihumbagiza byo kwicaramo kandi bashaka ngo nje hariya kugira umuvyuro bashaka kubona ubwiza bw'Imana mu gihe kwa wasinzi ntegerezwa kubisengera ndabi cy'umwami yombwira yo mana we mwibuke twese dusengerane tuko turindiriye ukugaruka k'umwami wacu ahezagiye raba mababi y'umusukono baratutuje ubutumwa bwiza bw'umwami bwija bwagiye mu bihugu yose akandi turi hasi yiherezo biraboneka esivyo rero numunezero tugiye gutangaza ubutumwa bwo guseruka kwiwe gwe vyo vubaraza mu bwiza bibwira umwe nawe rero vyuka mwebwe abera b'umwami kuki muryama kandi gihe cegereje reka twitegura ibyo hanga rya nyuma azogaruka ava mu burengero kandi abandanye urugendo munsi umwe muri iyi mizi muvyibuke kandi mukurikira mukurindira Jani zina rya Yesu mwana w'imibabaro n'amagorwa rizoguha umunezero kandi rikuremeshe rijana ahuza hose ahuja hose ni zina ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mwijuru ni zina ryiza esinge nari ryiza inge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mwijuru twuname mu izina rya Yesu twikubita imbere y'inyundo ziwe mwijuru tuzokwambikwa igitsibo cy'umwami w'abami igihe urugendo rwacu ruzorangirira ni zina ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mwijuru ni zina ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru ubu iki gitero cya nyuma reka tukiririmbe twunamitse imitwe yacu jani izina rya Yesu nk'inkingi igukingira umutego wose kandi iyo ibigeragezo biguteye birya bintu byo mu bwami bwa satani murabona tabaza gusa iryo zina ryera mu isengesho birakwiye nuko mwigire kure rirakora nararigerageje rero mu byizera ubu gusa nk'uko bizotunga ngana gusa tabazi iryo zina ryera izina rya Yesu nk'inkinzo igukingira umutego wose kandi iyo ibigeragezo biguteye ukora iki icyo gihe tabaza gusa iryo zina ryera mu isengesho umwitwikira uzokwitwikira mu maso hanyuma icyo gihe nizina ryiza nizina esinge nari ryiza ivyizigiro vyisi numunezero wo mwijuru nizina ryiza ivyizigiro vyisi numunezero wo mwijuru Reka twunamike imitwe yacu bigihe nsaba mwene data Bireri inyuma hariya ngo aze hano kuri ya rutari tabaza gusya iryo zina ryera mu isengesho dusezere mwene data Bireri dusezere Dusezere mwene data bire dusezere usenga nizina rya ivyizigiro vyisi numunezero wo mwijuru nizina ryiza nizina ryiza esinge nari ryiza ivyizigiro vyisi numunezero wo mwijuru Ubu twunamitse imitwe yacu kandi twunamitse imitwe yacu mwene data bire umwe muri dumbabo dufatana mwene data bire mwene data w'umukristo ameze neza umuntu w'intunga ngiye kumusaba ko yosezerika iri joro mu gusenga imana iguhezagire mwene data bire